Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Miliyoni za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 22 ukwezi kwa 12 umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Zano ere baramaze kumanura nk'inka zirenga zika ku 15. Ihene zirafite ikibazo kose. Si ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiri ariko ubu zitanye zarazi.
Uyo ni umwe mu mpunzi zo mu kampi ya Rusenda avuga ku munsi mukuru wa Noweli. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abanyororo bahawe inyigisho nkesha bwenge zijanye n'imyuga. Turabiga kwa ko mu kanya kari imbere. Ishirahamwe rihanira agateka k'abafungwa AVDP ryatanze impapuro z'umutsindo ku banyororo bo mu ikampi ya Ngozi bakurikiranye inyigisho zo gukoresha imashini nyabwonko kurima kijambere, kwandika no gusoma. Abarongoye iryo shirahamwe bavuga ko bariko barategura abanyororo kugira ngo bazoshobore kwibeshaho basubiye mu miryango yabo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ari mu Kirundo mu Burundi.
Abanyororo barose impamyabushobozi ku nyigisho z'imyuga barohe miruheho ry'abagabo rya Ngozi bose hamwe ni 39. Abigishijwe gukoresha imashini nyabwonko bita ordinateur mu Gifaransa ni 19. 9 bigishwa kurima kijambere, 19 nabo bigishwa gusoma no kwandika. Ninteretse Jean Pierre yarongoye ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abafunzwe ari naryo ryatanze izo nyigisho, avuga ko biyumviriye ubuzima bw'abanyororo bamaze gusohoka mu ibohero.
Ivyo rero twabigize kubera twasanze ko mu mabohero amwamwe kandi nka yose hariho abanyororo bariyo nabo nyene bakwiye kwitabwaho. Umvise cyane twayigize rero kugira ngo twiteho abo bafungwa kugira nibagira amahirwe yo gusohoka hagira icyo basohokanye bareke gusamara bari hariya cyanke ngo bihebure.
Ninteretse avuga ko biri no mu gufasha abafunzwe bazaba bahawe imirimo isubirira ibihano nk'uko bitegekanijwe mu nteguro y'itegeko mpanabyaha rishyashya.
Uyakwe weza kuvundira mu munyororo bakamuha ibikorwa nibyo bita mu Gifaransa travail d'intérêt général, rumba gisimbura cyo bikorwa hajyaba umuhaye aba mukiye nk'imyaka 2 cyangwa 3 yokora kugira ngo isimbure iyo ntuzi. Urumva rero abana bo twahaye twigishije muri icyo gihe bashobora gufasha abandi, kandi twabigize ngo bace bagenda barashobora no gucyabafasha n'abandi na cyane nabo nyene muri ibyo bikorwa nk'ibyo byo kurima.
Mu barozi impapuro z'imitsindo hari abari baratashe. Uyu avuga ko akibyiga atarizeye ko bizomufasha.
Narose inyigisho yo kurima kijambere kandi nasanze ari ndi mu nziza kandi ifashe.
Gikurikirana izo nyigisho hari uwarufite umwizero bw'uko uzoje kuzikoresha hanze?
Nta mwizero narashoboye kugira mugabo amaze kuntuma ko nze kuzitora, nahise mvuga ati zizohava zingirira akamaro kandi kuzitora nze nzoze ndakora nkoresha kijambere nk'uko nzoba narabyize.
Umukuru w'ibohero rikuru ry'abagabo rya Ngozi avuga ko abanyororo basanzwe bazi utugenegene twinshi, ariko avuga ko hari imyuga myinshi ingirakamaro bakeneye bakabura abafasha kuyigisha. Habonimana Aloyse arongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi.
Baripfuza wo kumenya gukora amatara electricity, ariko cyo kintu twama twakibwiye abagenzi b'ibohero ntituraronka uwo byitabira. Baripfuza gukora amazi plomberi, ariko nacyo nyene ntituraronka uwo byitabira kugira ngo aze kubitwigisha. Baripfuza kwiga kunyonga imiduga.
Mu ibohero rikuru rya Ngozi hari ikibazo cyo kuronka ibisamaza abanyororo nk'ibibuga by'inkino. Ni ikindi kibazo kiraje ishinga urongoye ibohero.
Twari dukeneye bakaronka ahantu bakinira bagashobora kunonora imitsi kugira ngo ntibamugare. Baripfuza n'abazi gukina kwa rukino rw'amaboko basket, barahize n'umuntu yodiwaka akantu bacomeka nk'umupira kutume tukashira kuri ruriya ruhome no kuri uru barabuze.
Umukuru w'ishyirahamwe AVDP n'uburongoye ibohero ry'abagabo rya Ngozi bose bararagiwe ishinga n'ubwinshi bw'abanyororo bakomeza kwiyongera. Umuyobozi w'ibohero rikuru rya Ngozi atanga uko ibitigiriye by'abanyororo bihagaze uno munsi.
Muri iki kigo twita ibohero ry'abagabo b'Ingozi uyu munsi kirimwo abanyagihugu bashika 170. ariko kikibanza cyari kigenewe abantu amajana 4
ubuserukira ishyirahamwe ya VDP nawe agasigura icyo biva
ni kijyanye n'ingene amadosiye y'abanyororo atanyaruka kugira ngo ubutungane binyarutse ikindi nacyo bivana n'ingene amadosiye ataboneka rusanga nka dosiye yanaka baramuzanye ngaho bakamushyira ngaho ntiboneke ahanini mugabo ni kijyanye nuko ubutungane bwitonda butanyarutsa ngo izo manza zinyaruke
abo bose basaba abajejwe ubutungane kuburanisha amadosiye y'abafunzwe n'ingoga kugira abanyororo boye kuguma biyongeye AVDP zisaba ko gufunga yoba ingingo yoza inyuma y'izindi ngingo zose zishoboka zofatigwa ubukurikiranwa ku cyaha ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco mu gihe yasigaye imisi mike kugira ngo isi yose ihimbaze umunsi mukuru wa Noeli impunzi z'abarundi ziba mu ikampi mu Rusenda iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivuga ko ziteguriye neza imisi mikuru naho zihanzwe n'ubukene ni inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo
mu masoko yo mu Rusenda n'ijyasanza bahuraga n'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani batangiye guhaha ibintu birimo imyambaro n'ibiribwa ndetse n'amatungo azabagwa ku munsi mukuru wa Noheli uteganyijwe kwizihizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 25 zimwe mu mpunzi z'abarundi zivuga yuko imyiteguro ya Noheli iri kugenda neza usibye yuko zigifite ubukene bwo kugura ibyo zifuza abandi bamwe mu bo twasanze mu isoko ryo mu Rusenda babuze icyo bagura n'icyo bareka bitewe na mikoro yabo make
turitegura nyene hamwe rige byanka ubu naje ngaha mu isoko kugurisha kugira ngo ndabakono tegura umunsi mukuru nkaronka nakaboga umunsi mukuru nzogura kaboga utuputa ibintu nkibyo
kebe turabarefije ubu turi mu itokera baraduha intuze bazana ibintu muri fare ha muntu agasoma ibyo yipfuza guceri biharage ubufu n'amavuta niko turi ko dutegura ubu rero turi ko turasuma kuko twabampaye twambere duke nta myenda nakuyemo nakuyemo ibiryo by'abana gusa
Ndayisenga Emmanuel umutayeri wo muri inkambi kwasanze akikijwe n'abakiriya bifuza yuko abadodera imyambaro bazambara mu munsi mukuru wa Noheli atangaza ko igihe cya Noheli na bona niyo cyegereje abakora umurimo w'ubudozi abantu barushaho kubagana ari benshi bityo bigatuma bamwe mu bakiriya bavuga yuko bahabwa serivisi zitanoze
turi gukorera abantu imyenda yabo benshi bakatugana bavuga ngo tubanyarukirize imyenda yabo kugira ku munsi wa mbere wa Noheli bambare bajyohewe kubera tubatindira turababwira ati turakora tugacoka cya tubabwira ati murindire ku munsi wa Noheli umunsi wa Noheli tuzagira watambara kuri Noheli arambara kubonane urumva itabonetse uwo munsi arihangana gatoya kugira azayambare kubonane abazanye impuzu tubapungurize kugira zibenere turabasubiza inyuma kubera yuko akazi k'izindi mpuzu ari kesha n'abapunguza amashati n'abapunguza amapantaro turabasubiza inyuma costume ntago nshobora kuyakira costume kuko itwara iminsi 3 cyangwa 4 kuba costume irangiye niyo minsi 4 mbango ziribaya 20 urumva rero ntago nshobora kuyakira kuko abatwaye abandi umwanya
ku ruhande rw'abayangayanga bo muri iyi nkambi nabo babwijwe ijya Amerika ko imyiteguro ya Noheli ikataje dore ko n'amatungo azabagwa muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yatangiye kugera muri iyi nkambi yo mu Rusenda ari menshi
inka zatakwe kugeranga ubu hamaze kuza inka zingana gute za Noheli baramaze kumanura nk'inka zirenga zisika ku 15 ihene turafite ikibazo kose ihene cyane kuko aha bahora ziva ngaha haruguri murenge zari zigwiriye ariko ubu zisanzwe zashize twariko tusaba gusa ko twongene tworonka nk'inzira bakatureka tukayinzira haza za runingu tubagenda kuzigurira tukazizana
mumenya yuko iyi minsi mikuru ya Noheli n'ubunane yegereje mu nkambi yo mu Rusenda bamwe mu bagize amavirage agize inkambi bagenda bateranya amafaranga hanyuma bakagura inka zizabagwa mu rwego rwo kwishimira kurangiza umwaka Bedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu amajyepfo
Urikirukuri.
Ubuheruka muri murikirukuri.
Ugambi wacu umeje gute?
Ikiwani cyarafashe.
abarengero bose turi kumwe uko bose bategewe n'ubwoba ngo banyabukoba kera baba mare bafatanije n'abaseruko
abahanyi bunyene bakise ubwoba wakire mu cyashyumviro cyo kujya mu mugiro w'abagwanyi
reka giti mukabo ni wewe udutebeje none kutahavuye urungike amafaranga gacha yukugura cyabikoresho byagenze none ni wari wambwiye ko uyihahamwa muri ya izine yawe
reka reka gesera karaho kakagira shakaramere yifurogigi yaranse kuyapa
umwe muze uwo mugesera tegereza kuba ari umuseruko n'abandi bakora ikibi gucyo
reka ugashaka yemwe no murengera ubugabo yemwe wikito naga hongo kitwa John
ugaterera hanze gakuru gasubira inzi murengera umwizigigwa
ndoca ndaba mbeta karokira amafaranga makeyi mukurindira aho ndagikemura
ureka ureke ukuri
kafi yose rero ntamenya nisigaye bose barashwiraga
none wewe umukuru w'ikambi wakoze kikugira ngo abaronde
ahusanga hariho nabapfuye yanse kutubwira
oya nawe nose nibaza ko hari abapfunze reka mbere nibaza ko atana bakomeretse oya ntabo
bwo ntamenya byinshi byononekaye ahubwo imana yarakiye
imana yarakinze abantu mutazi niyo baringa imana yarakinze fundera rihe abandi bose bari
oya oya
basihemwe ndababwiye
oya ntabwo kujya
ngo mbange ndekurara abategetsi bo ngahe ibugo ndabamenyesha byaraye bibaye hanyuma badufashe kurondera
ureka ureke ukuri
wabonye rero abasiriko barabatwishijamo ko ari bo baraye bazo kutumara bafatanije n'abanyabuko kiri guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe oya mugama nawe n'utuvuga gutyo uti kigafunde none data wanjye kumva usigura gute ko ari bo ba mbere baciye baza baragayagaya ngaha mu ikambi harayi habaye igitero abandi bose ntubona ko tumuze mu mashamba
jembere ndumumengo none kubera iki kijya kintu catubitse rimwe
umvize rero bwabo kuko bwawe
iyo kiba ari igitero
ubwo niba ari kurasa kenshi umve wa muhungu nanjye
jembere ndumumengo tubanza tukabyitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye ibyaribyo
Zahavuye bigenda gute?
Lefo ndere ko kazuba mbono mengo ntaraza ngo atubwire cyo duhamagariye. Rika nka hamungu wosanga batubunze ngo masaza.
Aha. Sha. Ubundi ibintu byo kurundanira hamwe bityo.
Ahubwo tuvuze cyangwa mire bagize ngo batubaye wa muhungu.
Oya nawe no. Kaze mbona n'abasebuko turi kumwe ngaha. Ahe none ho ngo mbonaje reka twumvye tubwire.
Ah tubwire ka tarako baradutese umwanya. Mugo barabesha ashatwa arabahinyuye.
Wegere hano yemi.
Yego.
Wegerane kugira ngo twumvikane.
Yego.
Biki?
Sa?
Kumenga mwikuye mu bantu. Wegere hano imbere.
Oya ntaje reka twikumire ngaha. Ugatura byumva.
Imbere ya byose. Nagomba ndabasabe mu banze murabe abantu bose ko bakwiye. Bona bose bari nga. Ntababuze.
Eh mwe twebwe turakwiye. Yego.
Mwese murakwiye ga yemwe. Nana mabuze.
Ariko ari amatohoza ngo yumve abo bareye bakuyemo.
Numashanti yake mu kwaba kumva.
Barabesha asha imana yabarengero irakomeye umugani w'amavoza.
Ubwo nyene bitwe. Erega naho twavuze ngo bose bari ngaha. Mavoza si hari.
Itano mafura ndazije yari.
Urahazi.
Ingiye nakubwira.
Ndazi ko mufise ubwoba kubera ibyaraye bibaye. Ariko nagira ndabasaye mugume mutekanye n'ukuri.
Umve nani ngo dutekane. Mutekana gute? Kandi abaraye badutetse turashobora kumenya ko badashobora kugaruka n'ubwo dutirimo yose.
Twumvikane yemwe nimutekane twumvikane murabizi ibi bihe nk'ibi biragoye umwanya tukirindiriye amatohoza ahazoherera ngo tumenye ibyabaye mugume mufatanye mu nda kugira ngo ntihave haduka abatandatana kw'imyiko
mbego ya matohoza ngo bazogirwa n'abandi
mubaze
hari uwo kugira ko matohoza warabonye uwikora ko matohoza
oya nawe nureka kutumucira
reka cyareka bahinda abandi ukomogwa n'inshingira
umve ndabwire hemwe ibyo nyine byo guca mwikeka abandi mutaramenya n'ibyabaye nibyo bibi numvise ko hari abatanguye kuvuga ngo n'abanyabugo baduteye atani icyemezo na kimwe babifite
oya ahubwo ngira ngo twareye twiteye
oya mugabo kiradura kwagiriza umuntu ku bintu utazi ibitwe
ubu rero tujye ngaho twicare turinde ndire ko bazagaruka kugutumarira ngaha
umviriza twumvikane kuvyerekeye umutekano wo ngaha mu ikambi twaravuganye n'abategetsi ba hani bugo baremeye ko bagiye kuturungikira abapolisi bazaza kuducungera umutekano
ibyo ntibishoboka
none mushaka iki bitwe ndashaka ko dukora iki muvuge ko umutekano wanyu bangamiwe hanyuma ndabwiye ko batwemereye abapolisi mu byiyamirire
ntabwo polisi n'abanyabugo dukininga
naho dufatiye
bibaye ngombwa
umutekano
kubicungerera turi turi bato
umva rero ndababwiye ibyo abapolisi ndabona ko tudahava tubyumvikanaga reka rero basi dushinge komite y'umutekano hanyuma kuva uyu munsi nyene abasore mwese muce mutangura kujya murarari rondo turabyumvikanye
yego
umviriza mugupakurura za murakura yo kezi mwimwe murabyumva kugira byo kuziharura kandi abatari ko bapakurura nibigire hirya
yego
umviriza
kandi cyangwa urabitoye kubigiza
hirya abari mubandanye
aho usanga baraguciriyemo barazinyegeje basanga banyegeje nk'isandugire
aya aho niyo bohombasha Je kuna andi kizo nabonye ndo hembera.
Eh. Atuka mugabo nivyo? Eh. Bayi nyuruje womba no washoye.
Eh.
Kandi no musi drama bonitsi zabonetse ari nyinshi.
Bash. Yego. Antu bahije yeje. Bona bakuma bazana ari benshi
kabisa. Okay.
Mugabo rero. Na usanga mu misi za zosasira kwikata.
So ivyo birumvikana mu frere.
Eh.
Yego. Ukuru baniko bimeze bivana n'igihe.
Eh, bivana.
Ubu rero shajoni ndakwemera.
Eh
kuri no izine ngona kazi kagenda neza cyane
ane kuri dagerageze ko shoboye
ah ntukabye
yakugira namwe bwe mwanyizeye mukampa kazi ndabashimisha
eh oya vraiment ça va très bien en tout cas je kubinyerekeye sini dog
ah
eh d'ailleurs félicitations ah ntukabye
merci beaucoup
eh
agite nizere kwashima
bode je nibaza kwashima nawe
ntarabimbarira ngiharashima
oya ça va vraiment kandi we nikindi cyiza cyawe n'abakozi baragukunda
apa yego abakozi gushiku
yego
turumvikana vraiment n'izo uko jiwe principe ni imwe sindenganya mugabo ndakara
okay
kugomba gufinda ku kazi oya nakubaye ndakara
n'uda kazi wumva byogenda gute mbe nyene umukozi mushaka twakurungikiye ubona byifashe gute
uvuga ntuze gasore
gasore
bash gasore yarashitse akazi yaragacakiye yarakarembeje kabisa yego
jewe ntakubeshe iyo atabagite burya jewe sinamwemera nka neza kuri rya post
abo yego ndibuka ko tugitangura mwamushyize mu bamanove akahanga
cyo majina bona umengo hajya niho yarakwiye ndabye formation yiwe mugabo giti yarabinsabye vraiment ansatira cyane ndasiba ndemera
Ati unyimubona cyane natangaje cyane isonzi ya post yo asista cyane buno mengo ari kuyumuntu
yego vraiment
amurusha nyivu gatoyi yego
oya si nibyo gusa ndabye ibintu gasaba muvuga ko muri iyi minsi kubwanje ni cyari kibanza ciwe vraiment none ubona gute ku kazi ubona takigaenda uzobivuge akazi
ahubwo yenda babwiye cyo yarantangaje cyane ikambere cyose atonda kare
mumbari
nigera cegwa nkuri yanangaje
abo
yego
kawundira zava baseriye nani
bo
none kazi nako ubona gashoboye
ako frem aragerageze kandi burashaka arakitaho cyane
frema
yego bo hari imwe imwe ataramenya neza
yego
mugabo navyo nyene je ndabona ko umunsi zazoba yabimenye
okay
yego frem
Yes, c'est pas possible. Je suis agréable, ma surprise.
Ah,
ok. Tu vois la couva?
Bon, écoute, chan, chan, chan,
ego
abo nisha tazi arije nakuraje ko yokimbaze
ego
bibo mubunda nezere ko namurose ngo dukorane
inaru magita ve raison
eba
ntacari gutuba tutamuhakaze vrema kandi agashobo
oya ni sawa cyane gushika ubu ntafi yafo vrema
atuka
okay umviriza ndabona ko meje gupakurura ego chamuzinjiza muri zine rero mushe mujana muri kontabilite itere bashoye
Ikoko,
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 ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko, ikoko,
Ubwo jewe muranzi ko.
Nye bashe.
Ndekura.
Ibyo nibiki? Uwo mukeci umukuye he? Eh? Umukuye se.
Umukeci urunde ga. Eh? Giri bihungu bya urunde kuri
ubunyenye. Ugira utanguye kundubikira abahungu bandika nani? Aha resa no barekura bakaguhe giti.
Eh? Baza baranshu na guza. Bafata jewe baranzi woni.
Bashe, bashe.
Ndekura mu amehimbiri mu rumwe. Aho rero mwibaza ngo muhava mufata ku ngubu jewe. Mugomba nkurira igiti kituri.
Ndari basa ninde ufite umukoshi. Wagomba fate ku ngubu mukecuru nkawe. Aho wewe ku ngubu ubona harahuki fise. Ora bone ngenda wiyemera.
Uyu na. Nireka kuntura ngo
zatuma. Ubu rero ngo manda guhindurira. Urondeye iki muri no shamba. Kwanza urinde bi.
None vuga bamfashe niba banze bandekure batandekure nanje nta kintu na kimwe
murekure numva ibyatubwira iyo wumva umukecuru ntabwo yadutera
mbemwe aho mwibaza ko mwobuntera
umvire cyane kubwira aha ni ugutera amazi nayo wonse ukayaruka nakubagije urinde upfahe ukajyayo
Je kumenga ugomba kuntera ubwo jewe natumwe na giti he ibyo mwavuganye ntabyutse
wewe mutama gitura mu cyewe
kubera ntakubwiye ko ari musazanje he cyankere kandi mu telefone ndamubwire ko muri ko murafata nabi
munjura ku mu telefone irindi
nyarutsaza nibyo bikoresho tuvugane ureke kuntesha umwanya
mugabo itaranta yana mwishwanje umukecuru umukecuru niwe yarungitse ngo tuvugane jewe Behoho, ya kugi wondi we.
Eshe mire hiyo. Mura mugwanyi nkabu wondi.
We ugwana. Hash, omufuni yinu kila kweru. Ah, wewe wilazi ugwani bichi.
Yeah, wa muhungu we. Kuba hanere rusha.
Wewe vyo kugwanu bichi.
Uti? Intambara nagwanyu urayiziga wa mwana we urabaza abanyabuvunyi nibo bazi makozi wari
wewe warufise inkoho yitwa ngwe
wewe naho kwigwizamwo batatu niko hagarara hamwe ndakubwire
ego basi ngihoho akikoresha ndakare
aho rero uriko wishima kuri ivyo biboko vyawe vyavyimvye hata nikirimwe
wewe
je urabaza urabaza wamaze kumbona ku rubuga bazokugira icyo maze
none singi nkoho ko umva data wanje uri umugwanyi ngiyi akira ubwire turabe
none ni umva ko atacu
oya kira
ndiye mu gamba ngo hakora inkoho gusa jewe nakoresha umutwe abafata inkoho bagakora ibyo jewe nababwiye
emi basaho akira urase turabe None kuyitinya. Wewe wishima ngo uri umugwanyi utinya no gukora ko inkoho.
Reka kubonesha umwanya. Zanye tomari twumvikane. Cyanke nisubirira inyuma kandi uzane inkoho zikomakomeye.
Wewe uri kuramenera kuri iyi nzu.
Ahari wowe ndakuzigiriye umuntu. Nuko uzamaze kuryamagama.
Aho urankanze gasoye mwana. Kandi rale yutavuga. Na itete murase nkubesha. Urabona. Ukaranetsere uwo muryango. Jona inasunike ko busa.
Hanyuma nzokore kubanze ukomeye baragutwenga.
Ubu rero wiyemeje kuzira tahijero gantuze. Hanyuma nanjye uzosanga nakugaranya urare hanze urabona. None nkiri joro wari hega kase.
Erega mama ubu ndakuze nanjye ndashobora kuzana gorobereza hamwe n'abagenzi tugatera inkuru.
Yego eta. Mbega none abo bagenzi waronse utahorana nibande. Ndagusavye gasare mwananje utekereze ko wahora. Numenyereje ntuje kuzura gende joro.
Eka nanjye urabizi ko ntabikundana cyane.
None.
Uno munsi nateramanye na Giti.
Yo, yo. Uti wataramanye nande kaka?
Asha na Giti.
Mana yo mwi. Ari kwa matwa kundi byo yumva.
Kubeye.
Eh? Eh?
Nateramanye na Giti nyene. Kandi n'umugenzi wanje.
Mbega so. Urafise ubwenge bwo kwiga gasore mwanawe.
Emye, nije ndabufite rero.
Eh.
Ahubwo wowe niwe ntumfite gutangaje.
Aya, oya ni.
Ah, gene
wata kuri kurampenda kugira ngo wumvirize ibyo mbandavuga.
Ngo bimarire iki?
Aho kuba kwa ukicarana n'urya mugesera gitigano.
Ni mugesera kubiki. Ha, nimba wari kubibona. Jewe suku, jewe giti n'umugenzi wanje.
Ndeka mana yanduru. Kurufumfishije gwitwa ngwiki. Eh?
Wala na tusanga, waronero mugenzi, kulibagia bare ngeru kaka, sorry.
Mbili zare roma, idu zeba siru kuna bare ngeru. Jewa nuzu suwe nukubi mgira.
Nukuli.
Ayo macha kubiri yawe, jewa ngeza hanu.
Utiki kakasu.
Angeza hanu nukuli.
Utiki, suwe na mbariri. Kasu, abare ngeru, idu wadu kore, nafuzi kakasu. Awiki, chasa, mechikisi nati. He, ulasubili bufungi leno nawe,
dale kuhu. Ito vila gusha, jewa munu nda vila vila ukamarafiti, na wanja kuraba, ibziru kulabuka. Nakarengo bafaniki barutwa bamaraniki ivyo none abantu bize
yo urapfuye nabi mwana wa mugetse aho uribaza ko giti yo giri kinta kumariye wewe kagasoza
none gama wewe wa mari iki atari kunta mu rudubi hema kwa mpenzo nkoresha amahera yishira hamwe ryabandi urungeranye ko wamfashije iki
oya gasoro oya
jewe mbyiye cyo
wamfashije niyo tufatira kuri ivyo
none ushaka mfatire kuki iyo tabagiti ubusimba fundi cyangwa narafuye wafashije iki none kutavuga wewe ni giki wakoze
yewe ndakubwiye none kagaso aho nyine uribaza ko giki
sinibaza ahubwo ndarabonye uravyumva neza narabonye ku murengero ashobora kongira kamaro cyo kimwe cyanke gusumba n'umusiruko ukuri
niho bavutse
bavutse
yewe akirwa banze ufungure hanyuma ndi sobisubiramo ubungira urashavuye cyane naho watananyoye
ntandi bindi mbere tuzora
wanyoye wabore
ikibazo nakubajije ni kimwe kandi cyakunaniye no kwishura ubu se umurengera nkuye aho byakunaniye kunkura wewe
ndakwisaba
Victory, wait, I'm going to try to know more. In bed, I didn't have it. Shut the cassia, I got a whistle. Joining the hat, see, I'm going to go to the cassia. Oh, here we go, Quarama. Hond, now it's quite a savage. Eh? Pizza, have a bit of sick, I mean, for me. We are one go. I look at me, I am to a soldier, you are so good to my home. Not in a fit.
Sangi n'abanyabugo tuzigarukiritse ngaha reka uyu mwanya twashikiritse akabazo kugicemeze gukurikira akabazo naka mu bihe by'uruhagarara kubahuka kuvugana nabo mu wundi mugwi nkuko fundire avuga ko yabigize mu kuvugana na muhehe ku kibazo kihari mwibaza ko ari ico byofasha ukaba ufise ico shikiriza longi ku butumwa bwawe kuri za nimero muzamumenyereye arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 95 eka no kuri wowe wese yifuza igikino murikiro kuri WhatsApp niyandike ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza ronke murikiro kuri kundwi turangize tubibutse ko cari igice c'5 27 muri gwa rukurikirane rw'igikino murikiro kuri murakoze naho
Cari gikino muri kirukuri Muzokoma mwikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika misese 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino muzikorwa na Benevolentia
Nchati mwese mwukundi radio hiru ya Amerika wigano tukateguri mwaka kanya wigal kenga tulabashimi enjeniyo ya tufashe mwiginga pugizuma na Fatou Karara ya tufashe kuigiranya higa nilo tulabifurje mwese mungoro wa mwiza mwgiri ya mahoro mwusi mkuru wa noweli mwiza mwese.